si mwiza.
Dusangira ijambo.
Mu biganiro byacu mu minsi mike ishize twagarutse cyane ku bijyanye na politiki n'abanyapolitiki, abategetsi, abayobozi n'abatavuga rumwe nabo. Ibi byose ariko bihinduka umunsi ku wundi, yaba ari politiki mu gihugu runaka, yaba ari abanyapolitiki ndetse n'inzego z'ubuyobozi birahinduka. Leta yo ihoraho ni kimwe n'umutungo kamere, umutungo uri mu butaka mu gihugu runaka. Ibijyanye n'ubutare n'agataka ni umutungo ntagereranywa buri gihugu gifite, kandi akenshi abantu benshi badaha agaciro. Mu kiganiro cy'uyu munsi turagaruka cyane ku bijyanye n'uwo mutungo uri munsi y'ubutaka. Ni ikiganiro kigaruka cyane ku butare n'agataka mu Burundi. Turaha ijambo mugenzi wacu, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi, Eloge Wirikaneza.
Kaze mu kiganiro dusangira ijambo, tubaganirira ku gihe cy'igihugu kijyanye n'ubutare n'agataka mu Burundi arico BM. Mu kiringo cy'umwaka umwe kimaze gishyizweho, ico kigo kimaze kuzana impinduka zitari nke. Murugero cinjizwa ubu amatoni 80 mu kwezi, mu gihe muri ico kiringo nyene umwimbo utarenga ibira 400 ku butare bita 3T mu Gifaransa, aribwo Castellite, Cotin na Oframite. Jean-Claude Nduwayo, umuyobozi mukuru wa OBM, yemeza ko kugwanya ubusuma n'ibihano bihanitse ku banyuruza ubutare biri mu vyatumye umwimbo wa mwishi cyane. Umuyobozi mukuru wa OBM atangura tubwirira uko yishimiye urugero inzego zose zishitse ko mu gukorera hamwe zigwanya urudandazwa rwa magendu rw'ubutare n'agataka.
Mujyanye n'igisata cy'ubutare n'agataka, akarusho ni kanini cyane. Nubamenyesha yuko turavye ubusuma bwahora buba muri kino gisata ubu bwaragabanutse ku rugero rushimishije. Icya kabiri nuko kubijyanye n'agataka, nukuvuga amabuye, urucekeri, gufyatura amatafari byahora bikorwa hatisunzwe amategeko leta nyene n'agataka atana kimwe ihakuye. Ariko ubu mu gihugu cyose barazi yuko umuntu kugira afyatura amatafari, acukura amabuye, acukure umusenyi, ateza kugira icyo atanze kugira ngo asahirize leta. Aho rero harava uburyo butari buke. Mu gisata cy'ubutare hariho abashora mu kinyegero ubutare hanze batari bake, ariko ubu twovuga ko bisa n'ivyaheze kuko abene gihugu, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano, abajejwe utungane bose baramaze gufata ya mbere mu kugwanya bene izo fraude mwe n'ubwo bunyonyetsi. Ndetse akarero nubaha ko mu gice cya mbere cy'uyu mwaka byari bimaze kugaragara yuko inzahabu zigira kabiri mu bintu byinjiza amahera y'agaciro mu gihugu. Ni inyuma ya kawa, inzahabu nico kintu kizana amahera menshi igihugu cy'u Burundi gishora hanze. Ariko ivyo ntizari bwigere biba, ndetse ntibwana harugwa. No ku bundi butare turabona yuko ubutare busigaye bushorwa hanze ari bwinshi ugereranije n'iminsi iheze. Nk'ubu twaramaze kurenza kure niyo amahera igisata cy'ubutare cyahora cinjiza mu mwaka wose.
Ni ukuvuga ko iki kigo icyo cyazanye none ni ikihe kugira ngo mushobore gushika kuri iyo ntumbero cyangwa mushobore kwinjiza byose ko inzego zari zihasanzwe mu gihugu abatororokanye ubutare bari bahari mu kimbwa hahandi igipolisi cyari kihasanzwe, none ni ikihe kintu mwebwe navuga ntimwazanye nk'akabirya?
Ikintu cyose kiva ku ntumbero n'ihangiro. Ego ibyo bikorwa byarakogwa mugabo ugasanga bikogwa n'inzego za leta washaka, ariko inzego za leta zidafise uburyo buhagije. Ugasanga bakorera ngahi Bujumbura badafise ababaserukira hagati ku gihugu bashobora kubakurikirana mu bikorwa byabo bya misi yose. Ko icyo gihe umuntu yabakeneye kugira fraude yarabona ati babandi baduze, amaze kubona ko baduze agaca hagarika. Haheze iminsi mikeya akabona ko bamanutse bagaca basubira. Ariko ubu ikigo BM kimaze kujaho hakabaho kwigisha no kuja inama n'abajeje intwaro, ubutungane, kwivuna abansi, umutekano. Twaragiye hamwe turaraba icyo umuntu wese yokora kugira ngo ubwo munyonyezi ujanye no gushora hanze itunga ry'igihugu bicaye mu mategeko ukuntu bwohera, ukuntu abo bantu bimba badasabye impusha uko vyohera. Munyuma yaho duca turungika abantu bazakora mu gihugu hagati ubu mu gihugu cyo Burundi turafise ahantu hatanu ibigo bitanu bito bito biduserukira ahantu mvuga nko mu gice cy'uraruko hariho ingozi abari ingozi rero baca baraba intara za ngozi Kayanza Muyinga na Kirundo hakabaho hagati mu gihugu aho bari Gitega mugabo gaca baraba intara zose hagati mu gihugu no kuvuga Gitega Muramvya Mwaro na Karuzi gaca baba mu bumanuko aho bari Makamba ariko bagaca baraba intara ya Makamba ya Rutana ya Rumonge na Bururi hacabaho mu Burengero bari abaraba karere ko mu Burengero bari ngahi Bujumbura gaca baraba igisagara ca Bujumbura intara ya Bubanza ni intara ya Cibitoke gaca baraba karere ko mu Buseruko aho abakaraba bari mu ntara ya Ruyigi bagaca baraba rero intara ya Ruyigi ni intara ya Cankuzo abo rero baradufasha cyane kuko bamwe bari ku mirimo iminsi yose bakama bari mu burere bwose akarere bajejwe bamari ko barakagendura umuntu ntibikunda ko yinyegeza kuko umwanya n'umwanya baba bahagararaga
yego muri iki gisata turumva ko mumaze kwinjiza amafaranga yinjiye muri gaca leta mukongera mukagwanya urudandazwa rwa magendu ariko kandi muri iki gwa cyubutari na gataka harabagira bati Uburundi bushobora kuba bufise no bimwe bita masite ahantu ho kwimbura ubutari na gataka mugabo hatagiriwe ivyigwa mbega navyo mwoba mumaze kuvyumvira ko kugira ngo Uburundi bushobore no vuga nti kuvyaza umusaruro ubwo butare butaraboneka
eh kuvuga yuko hagiriwe ivyigwa nivyo ahenshi himbwa nta vyigwa biba vyarabaye naco gituma tuvuga ko ari kwimba hakoreshejwe uburyo bubayabaye ico mu gifaransa bita exploitation artisanale aho basaba yuko bahamaze kuba ivyigwa n'ahantu bakoresha uburyo uhanitse uburyo buteye imbere ego mu bindi bihugu nka za Mali n'ahandi naho habera kwimba ubutare hakoreshejwe uburyo bubayabaye haba harabaye ivyigwa muga mu gihugu cacu sitegeko sitegeko ngabe harabaye ivyigwa ari naco gituma ningorane mugabo bisaba uburyo kugira ngo dushobore kuvuga yuko hose bubanza hakaba ivyigwa mugabo ntitwovuga yuko bituma abenegihugu bimba bakora ko kazi bataronka ubutare kuko ahanini hari naho usanga haramaze kubivyigwa harabereye ivyigwa naho ariko harabereye ivyigwa abenegihugu bararekuriwe kuhimba ariko bakabanza kuvugana n'uwo muntu ariko arahagirira ivyigwa habanje kubivyigwa vyofasha mugabo ntivyo ufasha ikintu kinini cyane na cyane cyane yuko itegeko rivuga yuko uwimba adakoresheje uburyo buhanitse akoresheje uburyo bubayabaye naho amanuka mu kuzimukiraza kwarenza imetero 30
hanyuma kubijanye n'ibihano umwo tubwira abantu bivanye n'ingene bafatanywe ubutare bwa magendu canke bariko bimba mu buryo budakurikije amategeko umwo tubwira ibihano mu buryo kanuni ingene bitekanijwe
ego mugi sata kijanye n'ubutare na gataka ibihano ntimubeshe ni bihano bihanitse cyane kandi aha ico twomenyesha abatwumviriza nuko yaba uri kwarimba amatafari yaba ari kurimba ikariyeri cyangwa amabuye yaba ari uri ko arimba inzahabu cyangwa ikorota ndetse ubutare bwose kandi cyose kiva mu kuzimu kijanye n'ubutare na gataka ibihano ni bimwe nubara ndetse hariho ibihano ubwa mbere biri mu gitabo mpana vya ivyo bitabo ivyo bihano navyo nyene birakurikizwa iruhande y'ivyo hariho umunyororo uva ku myaka 10 gushika ku myaka 20 ni hadabu rifa ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 200 gushika ku miliyoni 300 ku muntu wese anyegeje nibigira nkana ubutare bushasha yubuye haratekanijwe umunyororo w'imyaka iva kuri 5 gushika ku 10 ni hadabu rifa ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 50 gushika ku miliyoni 100 canke ndetse akaronka igihano kimwe muri ivyo ku muntu wese akora ibikorwa byo gutata byo kugira ubushakashatsi ugucukura ubutare amakariyere cyangwa ibikorwa byo kwimba mu ntumbero yo kugira ubushakashatsi harategekanijwe umunyororo w'imyaka 5 gushika ku myaka 10 ni hadabu riva ku mafaranga y'amarundi imiliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 umuntu wese ahinduye inzandiko zijanye no gutanga impusha ugasanga ariko atanga ariko akoresha impapuro za magendo canke ugasanga yahinduye amatariki uwo ahanishwa ico gihano muri rusangi ibihano bijanye n'ubutare na gataka ugize fraude muri ivyo bintu ni bihano bihanitse cyane nta gihano uzosanga kiri munsi y'umunyoro w'imyaka 5 ndetse n'amande menshi muti birahanitse ivyo bihano ntikovuga ko bihanitse ego ntivyoroshe kandi kuvuga ko bihanitse kuko ubusuma bwari bwabaye ndansa kandi ivyarafashije cyane kuko twama dusanga abarundi bamaze kwibagira igihugu cyabo bakaza guteza imbere ibihugu bindi aho batari bakigera umutwe ugasanga umunyamahanga aje kwimba ubutari mu Burundi akoresheje uburyo bwayabaye kandi kizira umisanzwe umunyamahanga kugira yimbe mu gihugu cy'u Burundi ategezwa kuba aje gukoresha uburyo buhanitse ivyo gukoresha uburyo bwayabaye nibwo abantu nivyo barundi mu miseze muri uko ko twagiye tubona n'abanyarwanda baza iruhande yo kwimba bakishikira mu gihugu baje kwiba ubutare ntibarinde n'abarundi babushobora bo benebwo mugabo bakaza bakishikira ibi bihano rero bamaze kubona yuko bihanitse kandi bakabona yuko bitanguye kuja mu ngiro ahambere turashimira abajejwe ubutungane kuko basigaye bakurikiza barakurikiza amategeko ukwari byaratumye abantu bose bagira bifuza kugira fraude agatima kijura baraheba ikindi ndetse nabandi wabona yuko bitwaza ngo ni nakaya dutumye kuko ibyo byarabayeho ari navyo byatuma kenshi haba ukunyuruza kwimba bidaciye mu mategeko ubutare wasanga abantu bariko baritwaza abategetsi kanaka ariko wonye n'icyubahiro umukuru w'igihugu yarakoresheje amanama atari make ndetse n'ubu akibandanya ahagiye aragerageza gusigura akerekana yuko atamuntu numwe ari hejuru y'amategeko ivyo bikaba vyaciye bituma abajeje intwaro guhera hasi ndetse umuntu wese mucajejwe akabona yuko akwiye gucungera inyungu z'igihugu
ariko muri ibijanye n'ugucunga no kucukura ubutare nyene hari abantu bagira bati twebwe ntidushobora kubaho ngira ngo turonswa amafaranga make yo kugurisha turavye ntidushobora kubaho tudajya mu bihugu bibanyi aho baduha amafaranga menshi ijyanye n'igiciro by'ukuri abantu akunze kwitwaza mubona ari byo
ubwa mbere hoho imbere yuko novuga igiciro igitabo cy'amategeko kiravuga yuko uwo muntu akora akazi nkako ahanishwa umunyororo hagati y'umwaka umwe n'umunyororo w'imyaka 20 ni hadabu y'amafaranga y'amarundi ava ku miliyoni 10 gushika ku miliyoni 20 kuvuga uwo wese afashwe ashoboye ubutari hanze ikindi nomenyesha abarundi nuko imbere yo kuyumvira amahera nkuko abarundi bayise amahera arahera mugabo igihugu kiguma ari wawe duteza kubanza kwiyumvira ineza y'igihugu je nkavuga yuko nivyo atari byo ari naco gituma hariho abari kure kugura ari byo twita amakontwara niyo yonyene ari kuriwe kugura ubutare abo rero baba barundi baba abanyamahanga bararekuwe sinumva rero ukuntu kumure bageze mu Rwanda ariho vyozimba mugabo uwo munyamahanga aje mu Burundi agaca bazimba aca jewe ndavyita ivyitwazo bidafashe ubundi ibiciro ku butare ibiciro hari ibiciro mpuza makungu ni nka kujya bavunja amahera y'agaciro ugiye no kuhingangurukana bumenyi ushobora kubona ati idolari umunsi cyavunjijwa ya yero umunsi cyavunjijwa ya no ku butare niko bimeze ugiye urabona ati inza hawe ubigeze kuraya koruta igeze kuraya kwivure igeze kuraya butare kana kabweze kuraya ari naco gituma ivyo ari vyitwazo bidafashe kumbure ikintu cigeze kuba giteye ingorane kandi cumvikana nuko hari gihe abadandaza bameze nk'abahagarika kugura ubutare ivyo zaratumye abimba ubutare bacukura ubutare babushora hanze ko bitwaza kwa amatagisi yo bari hejuru mugabo ico naco caratorewe inyishu aho itegeko ryasubiwemo na cyane cyane kubijanye n'inzahabu aho batanga amafaranga 2% ya tax mugakaba yarahindutse agaja kubice 7% 0.07% ivyijana 7 aho rero amakontwari yasubira kugura kuburyo atamuntu numwe atacitwaza na kimwe umuntu yoronka kugira ngo avuge ko yashoboye ubutari mu bindi bihugu
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Noye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Twibutse abakomeje kutwumva kuri kiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya Amerika. kuri mikro muri kumwe nanje Eroje Urikaneza turi kumwe n'umushinga ntaye Jean Claude Nduwayo umuyobozi mukuru w'ikigo BM gishinzwe ubutare n'ubutaka mu Burundi
mu minsi heze yatugeze kumva mbere umukuru w'igihugu atanga akarorero kibiro mwa muswe mwinjiza ugeranije no mu myaka iheze tugumva mengo na karorero kanini kuko yatanga nko kuvuma ngo kubiro mirongo aha baha nkumva nk'ibiro nka 30 ubazwe hava ibiro hashiki bishiki bihumbi mwo tubwira hari uwikoze ati mbe gukosa gukabya
oya ntabwo ari gukabya na gatoya kuko mu minsi heze warasanga himbutse nk'ibiro 800 mugabo ubuno mu kwezi ariko ubuno bamenyesha yuko muri rusangi turonka itoni 200 kundwi nukuvuga aho usanga turonka itoni zishika 80 ku kwezi za burya butare twita truate castellite corta na wolframite ikindi nababariye yuko muri iyi minsi inza habu dushora zishoka ni nyinshi cyane kuburyo zisigaye ziri zigira kabiri mu mahera y'agaciro aboneka muri kino gihugu mu bintu leta biva mu Burundi bishogwa hanze ivyo rero ntivyari ntivyigira bivugwa ubutarwa bwo bwose ntibwavugwa izo nzahabo ntizavugwa ntacho leta yahakura kuburyo rero n'icyo bari umukuru w'igihugu ntiyakabije ahubwo yavuze ukuri
uyu munsi mwihamanota muri OBM mwo kwihangahe kwijana
kumbure biragoye kwihamanota kuko hari gusanga umuntu yakoresha ikirorogwe akihamanota menshi cyangwa akiniga akihamanota make kandi ndetse ikigo OBM kimaze umwaka umwe gikora mugabo icyo novuga cyo turashima aho tugeze kuko mu gisata cyo butare turashobora kwemeza atankeka yuko gushika ku bice 90% cyangwa ndetse birenga ata fraude ikibaho ariko ahantu tukigwana ko biragoye kandi bikogwa n'abarundi benshi kandi benshi mu gihugu cyose ni kubijanye n'agataka ibintu by'amakariyere kuyimba amatafari gufata amatafari kuyimba umusenyi n'amabuye atampusha zitanzwe aho ndetse tukaba dusaba abajeje ntwa ruhasi ko babandanya badushigikira badufasha bakaba ijisho ry'igihugu kuko naho nyene leta yarahahombera mugabo naho nyene gushika ubu turi ku bice birenga 60% byo kugwanya abo bantu bimba be n'ivyo bikoresho byo kubaka atampusha bafise
muri kazoza nk'umwaka uza wabutihangiro rya OBM niriye kuko turumva umaze gushika kuri binini naho mumaze umwanya muto mushinzwe ihigo twavuga tuti ihangiro ry'umwaka uzajyo baririye
ihangiro nuko atamuntu numwe yoba acimba ubutare cyangwa gataka adafise uruhusha atamodoka nimwe yoba ikigira transport itwara ivyo bintu idafise impapuro zivyemeza iryo ni ryohangiro rya OBM no kuvuga yuko zero fraud muri kino gihugu
yego me muravuze ibijanye n'iyo fraud ko ari iyo ryohangiro kwigwanya gushika kurugerongira gubusa aha mu karere ka kibihugu bya Afrika bigize ibiyaga binini harigeze kuba hari umugambi ujanye no kuraba aho butare buva aho bwimbiwe ibikimo bita traçabilité mu gifaransa kugira ngo bagwanye ubusuma bw'ubutare n'ibyita bita minerai do sang zo mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi twabona hakiri hagahaze ibi byo byo mu bigejeje hehe kugira ngo umuntu amenye tubutare bwimbwa aha ntibivemo n'izingorane zindi zikunze kuboneka hagati y'ibihugu
muramba barangira ubwa mbere hono banza gukosora ko no banavuze mu gifaransa mukabishira mu kirundi mugani w'abazungu traduit etc iri mwavuze kugwanya fraude kugera gushika kubusa ntacho twa twakoze ncavuga ko ari kugera gushika ijana ko twashyize mu kirundi kubijanye na no kwerekana aho butare bwagiye buraca cyo twita traçabilité gushika mu gihugu cyo Burundi birakogwa ku butare ko ubutare mu bushoboka buvuye mu Burundi nubwo ko bune gusa si ubutare bwinshi gushika ubu ni ubutare bwa corta ni ubutare bwa castellite ni ubutare bwa wolframite ni nzahabu kubijanye rero nubwo butare butatu bwa mbere navuze twita ubutare bwa troate kumbure ntizurashika kuco twipfuza ariko iyo traçabilité irere iriho yoko turashira kuzakorana n'ishyamwe gitwa pact aho duteza gushira ibimenyetso ku butare bukira aho bwimbiwe ama bukazoza gushogwa hari ku ivyo bimenyetso byatanzwe na pact nayo si ishyamwe ry'igihugu ni ishyamwe ryo ku isi gyerekana yuko ibintu biko biraca mu muco abo bantu maze gushaka kuri comptoir ni twebwe nyene tugenda tukakura ko ivyo bimenyetso ama bugashogwa hanze aho hose pact ibiri kuri abikurikirana dushize ko ibindi bimenyetso duhabwa na pact nyene kugira babone yuko ubutare bufise site bufise aho bwimba bwavuye bikaboneka ko butavuye muri Kongo butavuye mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ko ibyo bimenyetso bigenda byerekana ahubwo butare bwavuye ari nacyo gituma butare bwose bwofatwa buri ko burarengana icyo kimenyetso kitari ko buca bufatwa ko icyo kimenyetso kigira ko aho bwimbiwe igisigaye rero no gukoresha ikarata twita ikarata ya CPGL ibyo navyo turiko turavugana no muri CPGL ubwo amesubira inyuma gato formation ivyigwa kubijanye n'ivyo vya trasabite dukoranye na pact byaramaze kuba kubahinga ba OBM turavuganye n'abakozi ba pact baraza barakoresha barigisha abantu bacu kuburyo basigaye bamenye bazi neza uko ivyo bintu bikora ko twari dufite ikibazo harimo bashasha naho harimo bakeyi bakera barasanzwe bikoresha bashasha ni bo benshi abo rero twaravuganye na pact baraza bariga kubijanye no gukoresha iyo karta ya CPGL turiko turavugana na CPGL murambara na CIRGL naho nyene ivyigwa vyaratutunganijwe ndetse abahinga baramaze kugira imici ibiri y'ivyigwa ku micita tegekanijwe no kuvuga hasigaye umuce wa nyuma uzoba muri uku kwezi kw'icenda ivyo vyigwa biheze duce dushiraho inzego zijejwe gukurikirana ahimbwa ubutare ku masite ko ibikorwa biko biragenda neza ivyo bita inspection ko iyo inspection ibaye niho baheza bagahama nota ahantu hose himbwa bakara ko amanota yakurikijwe ari na vyo bacavuga ngo cotation rouge cotation jaune cotation vert ari cotation vert rero niho haba hafise uburenganzira bwo gushora atangorane aha baraba yuko nagateka kazi na muntu kubahirijwe hatimba abana abantu bariko barakora bafise ibibakingira ivyo rero turiko turabikora tukibaza yuko bitarenze mu mwakuza natwe izo mpapuro zo bazimaze kuboneka iyo certification ya CIRGL izoba imaze kuboneka kubijanye n'inzahabu naho nyine twovuga ko turasabitira hari kuko nta ushobora gushora hanze adafise icyo twita certificate d'origine abantu barimba bagatwara kuri kontwari kugira ngo bashobore gushora hanze hatweza kuza kubaho umuntu avuye muri OBM muri OBR muri BRB no muri PAF bagaheza bagashira ko sinzi ko no yiti gufura icyo bita sere mu gifaransa bakagira icyo bita plombage hamagaze bagatanga certificate d'origine kuburyo ubwo butare buzoshoboka bazobona yuko izo nza habuzazananye mu Burundi nkuko twabivuze ku butare buheze aho naho nyene hari cyerekana ko bwazananye mu Burundi no kunza aho barabona ati izi nza habu zazananye mu Burundi
hari ababibaza bati hari ibigo byaje mu kibundi hari nabasha kuba bati namishitse cyanke wa muhini mushasha ati hari ibigo byaje mu gato kabana bakozi bazo nabo bagishitse ku rubuga haheze nk'imyaka 2-3 bamenyeranye n'abajya bakora urudanazo rwa magendu mwarubatse amategeko ku buryo nabo nyene badashobora kwijajara
ivyo nivyo hariho abakoresha kwijajara ariko twi kintu ca mbere dushira imbere ni inama za misi yose ni impanuro za misi yose turabahamagara ngaho akaja mu nama no kwita inama yihugurwa tukabereka icyo bakwiye gukora nuko bakwiye kwigenza iyo bari tukongera tukabagendera iyo bari tukabaza abatwara tukabaza abene gihugu tukabaza abo bakorana uko abantu bacu bigenza bo ntavyo babazi mugabo basanzwe bazi yuko twarabagabishije yuko umuntu azofatwa atazogirwa ikigongwe ndetse leta yarigoye kuburyo usanga baronkabo agashahara kisununuye kurusha abandi bakozi ba leta kugira bashobore kwigenza neza abakeneye akazi rero ni benshi mu gihe hogira uwijajara twebwe nta kinya na cyane cyane ko basanzwe babizi yuko uwo muntu ashobora acahinduka ubwo nyene ndetse agatakaza n'akazi ikindi nuko twavuze ko hari abakozi basanzwe bakorera ngaha kuri CIRGL akaba nakora mu gihugu hagati nuko mu migambi yacu harimo ko tuza turabahindura kugira ngo umuntu ntagume ari wa wundi kuko burya naho izo ngingo zafashwe umuntu aguma ari umuntu rero kugira ngo tubafashe n'abantu bamumenyere ntibagira gute nuko abo bantu tuzoza turabahindura bakaza ngaha ku biro cyangwa bakaja mu bundi burere batari basanzwe bakoreramo
mukanye mwavuze muti n'umukuru w'ibyavuze ko atahuri hejuru y'amategeko kandi ko uye novuga nti atakinya ku bantu bafashwe bagizwe ibyo kudanaza ubutare twagiye tubibona mu ntazo mu buraruko cyane cyane abantu bafashwe kandi bagacibwa imanza zikibiriraho aho umwana ashimiye n'ubutungane ariko hari abantu bavuga bati n'ubu hari abantu bakigenda mu mutwe bitwaza ngo ni hejuru ni umutegetsi kanaka ntamvuge n'izina hari n'abakunze kuvuga ngo generale agapfa kuvuga gutyo ubwo nta bakozi banyu nabashobora kucaco bakavuga ati umuntu aje ambarira gucya nabo barize ku buryo bihagarara koko
aho no bamenyesha ko atabwoba ntabwoba dufise kujanye n'ivyo kuko turavye ibikorwa bimaze iminsi bikorwa tukaraba uko bigenza tukaraba imiduga bafata ko ubwa Amerika ikibazo cyame cyari ku miduga bafata bakakora mu muduga n'uwanaka abo barazi yuko hagize baye ndarekana abo nabajeje ntwaro nabandi barazi yuko hagize umuntu avuga ati ibi ni byanaka twe tubaratice mu babarira babarire batubarire twebwe hanyuma natwe batwe tubabarira ico rero gica gituma uwo muntu ariko arabesha adasubira kubesha kuko abazi ko uwo muntu natwe dusha tumurondera kandi biramaze kwibonekeza cyane yuko abavuga bose bibari byitwazo kumbure kubera bazi ko naka atinyitse kubera ipete giwe cyangwa kubera akazakora bakamwitwaza mugabo muri ko muratera inkuru n'uwo muntu ukumva yuko nabamwitwaza bamubeshera ivyo bintu atani byarimo ahubwo nawe ashigikiye yuko itunga giwito lito bandanya lisahugwa cyane to bandanya rinyuruzwa kandi ugasanga ashigikiye yuko abantu bahanwa ivyo biribonekeza muri ayo manama navuze nyine cyo mukuri akoresha aho usanga haje abantu bo mu mice myinshi ugasanga utwari ingabo ugasanga utwara abajeje umutekano kuko nibakunda kubeshegwa baravuze ati turabashigikiye abo bantu nabo guhanwa abo rero bamaze kuvyivugira nta wundi ashobora kuza avuga ngo vyavuye hejuru kuko aho hejuru nabareko ufatiye ku gihugu hejuru ni ku mukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nawe akaba ari we yafashe ya mbere akaba ari nawe yashyizeho urugwego kugira ngo rufashe kugwanya ubwo bunyonyetsi ubu rero turabona yuko atankeka kandi noneho naho duca ubu tukanababaza timbe ivyo mugomvuga vyo hejuru biracabaho bimwe mwahora mutubarira ko natwe barigeze kuba bitubarira mu minsi ya mbere bakatubara yuko gushika ubu atangorane ufashwe ahanwa ufashe atagitugu kimuja ko ngo uwo muntu murekure ngo ngwatumwena naka canke bigenze gutya uvashwe arahanwa kandi nta utinya gufata umuntu ngo naka yo hava amushira kwigitsura
muri bazi mukuru w'ikigo wa BM mwakoze ku mwanya mwa radio ijwi rya Amerika
natwe turabashimiye kandi n'umunsi wose muzosubira kudukenera karibu kuko bizotuma duha umuco abene gihugu baba bafise ikibazo iki canke kiriya kubijanye n'ubutari na gataka
turamushimiye umushinga ntaye Jean Claude Nduwayo ushinzwe ikigo kijejwe ubutaye n'agataka mu Burundi OBM abadukurikiye mwese turabifurije umunsi w'Imana mwiza naho ubutaha
turagushimiye cyane Eloge wirika neza ku kiganiro utugejejeho kubijyanye n'ubutare n'agataka mu Burundi birumvikana n'ingingo abatwumva benshi badatindaho abatwumva benshi batumva badasobanukirwa kubera ko n'ibisobanuro bitangwa si byinshi ariko uwo mutungo ni umutungo kamere ni umutungo ntagereranywa namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose turabatumiye mutugezeho ibitekerezo byanyu ku ngingo zinyuranye zireba imibereho yanyu zireba kazoza kanyu aho muri aho iwanyu ndavuga naho mwiga aho mukorera aho mutemberera ese muhabona iki mwasangiza abandi mu kiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mbifurije kandi gukomeza kugira ibihe byiza
batwita batinganye badushingira abagore tutazi batwambitse urugo tunwe shakanyanga nurumo